Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nibyo mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika tubahaye ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Leta y'u Burundi yatangaje ko igiye gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'Bujumbura.
Ikibuga cy'indege mpuzamakungu Melchioro Ndadaye cya Bujumbura kizokugurugwa kuva ku Imana igenekerezo rya 8 munyonyo umwaka wa 2020. Ariko rero ingingo mperekeza z'iyo ngingo ifashwe zitegerezwa kubahirizwa.
Ubu ni Prosper Ntahorwamiye, umuvugizi wa Leta y'u Burundi. Naho hano muri Amerika, ibarura ry'amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'ejo rirakomeje. Ibintu ntibirasobanuka hagati y'umurepublikani Perezida Donald Trump uri ku buyobozi n'umudemokrate Joe Biden bahiganwa. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Reka ariko mbere yaho tubanze tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Urakoze Geoffrey. Ibiharuro byavuye mu matora muri Leta z'Ubumwe za Amerika birabandanya guharurwa, aho umurepublikane Donald Trump n'umudemokrate Joe Biden bakirindiriye kumenya uwugiye kumara iyindi myaka 4 muri White House. Amamiliyoni y'Abanyamerika niyo bitabiriye aya matora mu gihugu ejo ku munsi wa kabiri. Abarenga imiliyoni 101 bari bamaze gutora mu ndwi z'imbere, bamwe babicishije muri posita, abandi bishikiye ku biro by'amatora mu gutinya kwandura umugera wa corona. Amaso y'abo bakandida babiri ahanze ahanini amaleta nka Florida, Georgia na Carolina ya ruguru. Trump yarayatsinze mu 2016 igihe bahiganwa na Hillary Clinton, ariko ibiharuro byerekana ko Trump na Biden babangabanganywe amajwi muri ayo maleta atatu. Joe Biden mu ijambo yashikirije kuri wa gatatu ariwe mu gisagara cya Wilmington muri leta ya Delaware yavuze ko bari mu nzira nziza yo gutsinda amatora. Nawe Perezida Donald Trump yemeza ko atsinda kandi akavuga ko bariko baragerageza kwiba amatora. Yabishikirije mu butumwa bwiwe bwa Twitter mu gihe ibinyamakuru biza bimaze kwerekana ibiharuro biha amahirwe uyu canke uyundi mu mareta atandukanye. Amajwi aracha harurwa kandi amwe ashobora guteba bivanye n'abatoye hakoreshejwe ubuhinga bwa posita. Amerika ntigendera ku guhitamwo kw'abanyagihugu nguwo bahunza amajwi ku bwinshi abariwe aba perezida. Kugira ngo umukandida atsindire gutwara Amerika bimusaba kuronka amajwi 270 ku 538 y'abagize koleji y'amatora. Zimwe mu mbuga zegeranya ibyiyumviro ku mukandida ahabwa amahirwe cyane zerekana ko Biden arusha Trump amahirwe. Ku rundi ruhande ariko, imbuga zandika cyane kuri politike zivuga ko Trump agifise amahirwe yo kuba yohabwa amajwi na koleji y'abatora naho abanyagihugu baba batamutoye nk'uko byagenze mu 2016. Muri Afrika, abakenyezi baharugwa mu majana mu gihugu cya Mali barihereje amabarabara ejo ku munsi wa kabiri biyamiriza amabi yo gufatwa ku nguvu akorerwa abagore hamwe n'abakobwa. Iyo myiyerekano igamije gukangurira abategetsi gufata ibihano bikomeye ku bakora ubwo bubisha. Mu ndwi iheze, igipolisi muri Malawi cyarahagaritse umugabo w'imyaka 38 mu gisagara cya Chikwawa kiri mu bumanuko bw'igihugu, inyuma yaho afatiye ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 11 ku ruhande rw'ibarabara. Igipolisi mu gisagara cya Blantyre giherutse kandi gufata umukozi wo kwivuriro kubera yasambanije umwana wa mushikiwe w'imyaka 14. Umuvugizi w'igipolisi cya Malawi Peter Kalaya yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubwo bubisha butera bwiyongera. Intumwa yawo ni yifata kibanza muri Libya Stephanie William yavuze ejo kuwa kabiri ko abategetsi ba gisirikare b'impande zishamiranye muri Libya bumvikanye gushyira mu ngiro amasezerano yo guhagarika imirwano bumvikanye mu kwezi guheze. izo mpande zemeranije gushinga umugwi muto uzogenzura igikorwa cyo kuvana abasirikare b'izo mpande mu birindiro byabo hamwe no kugenzura ivanwa ry'abasirikare mvamakungu ku rubuga rw'intambara. Iyo komisiyo yemeranije guhurira mu gisagara cya Sirte mu kiringo cya vuba cyane. Iyi nama ikurikiye ifundikwa ry'amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe n'impande ziri mu ntambara mu Buswisi mu kwezi guheze. Leta ya Cameroon ivuga ko abantu bitwaje inkoho banyuruje abigisha bashika 11 mu gisagara cya Kumbo kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri. Nta n'umwe yiyemereye ko yanyuruje abo bigisha, ariko abanyagihugu bibaza ko abo bigisha batwawe n'intagondwa ziyonkoye ku gihugu. Umwigisha yarokotse atashimiye ko izina ryiwe rimenyekana ku mbo z'umutekano wiwe. Yavuze ko abanyeshuri bari bahejeje gusenga amasengesho y'agatondo igihe abo barwanyi baza bagatwara abigisha 11. Umwigisha yavuze ko we na bagenzi we batwawe ku mapikipiki, ariko ko mu nzira yasimbye ahungira mu ishyamba. Yavuze ko ata mwana yanyurujwe. Uko kunyuruza abo bantu kubaye haheze iminsi 10 abakekwa kuba imigwi y'intagondwa ziyonkoye ku gihugu zitereye kurindi shure mu bumanuko bushira uburengero bw'igisagara cya Kumba bica abana indwi.
Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nari nababwiye rero mu ntango z'aya makuru hano muri Amerika, ibarura ry'amajwi y'amatora yabaye ku munsi w'ejo rirakomeje. Ibintu ntibirasobanuka hagati y'umurepublikani Perezida Donald Trump uri ku buyobozi n'umudemokrate Joe Biden bahiganirwa uwo mwanya. Muri aya makuru yacu turareba uko byari byifashe ku munsi w'ejo wa kabiri nyuma y'abakandida bamariye gupfundikira imirimo yabo yo kwiyamamaza. Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'Abarundi n'Abanyarwanda baba mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba batoye cyangwa abakurikiraniye hafi amatora. Ubanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Diane Ninenahazwe ejo yagiye ku biro by'amatora ahantu hatandukanye. Umva uko yatekerereje mugenzi wacu Eugene Mukankusi ibyo yahasanze.
Tukivuga ku matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Diane Ninenahazwe na Edi Rwema banyarukiye kuri bimwe mu biro by'amatora kureba uko ibintu byifashe. Reka tubanze tubaze Diane Ninenahazwe uko wabonye, tubwire uko wabonye ibintu bimeze aho wanyuze muri Washington DC, cyane cyane hafi ya Perezidansi ya Amerika.
Ejo ni Mukankusi, nibyo nkuko ubivuze, naciye muri imbere ya White House hari ingoro y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba amenyesha makuru, baba abanyagihugu bari bahari. Nta n'umwe yayemerewe kwegera nk'uko byari bihahoze, ibizitiro byari bihari. Abahazi haregeranye n'ubushikiranganji bumwe aribwo nk'ubushikiranganji bw'ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bwazikiwe. Mu micungararo yaho hariho amabanki atandukanye, ndavuga nka Chase, hariho inzu zitandukanye zo gutumatumana ko amakuru nka T-Mobile, zose zari kwimbaho, bari koradisha kwimbaho, amarestaurant amaze kurira ko bari koradisha ko imbaho zitandukanye. Navuganye n'umwe mu bafise amarestaurant ngaho onye muri iyo micungararo yahari ingoro y'umukuru w'igihugu, ndamubaza ni kwereka ibi muri ko barabikora, aravuga bati nta wuzi ikizagukirukira gukurikira amasaha imbere n'uburyo bwo kwicungira. Icuka cariki hari rero imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu, hariho abo nopita ko bari kuba yerekana kuko bari bafite ibyapa bitandukanye, ibyapa bitandukanye birimo ubutumwa burimo nk'ubwibutsa bati Black Matters Live, ubuzima bw'abirabure ni ngombwa ko bukingirwa n'iki. Abandi bakaza bavuga bati turakeneye impinduka aho hari imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu, hariho n'abari kuraririmba batera indirimbo. Mu nyuma rero ngira ngo nahamaze nk'amasaha abiri, polisi yavuye iza iracungera bikomeye ku buryo kugira ngo ntabari ko bariyunguruza bafata ama imodoka rusange bya bigoye ku muntu agusanga huri barinda ku kwegera inyuma cyane kuko badibiye amabarabara atari make nuko bya bifashe muri rusange Washington DC ariko nongeye kwejo ni nk'abahazi baratineze yuko ari gisagara kigenderwa cyane nta modoka nyinshi zari zihari nta ngenzi nyinshi wahabona nubwo hari ingingo z'ingenzi zorohereza ingenzi zari zafashwe aha ndavuga nk'abiyunguruza cyane bakoresheje uburyo buzwi na Uber na Lyft ibiciro byari byagabanuwe cyane rwose kandi ugomba ifata babikubwira ati biragabanuwe kugira ngo ushobore kuja gutora nuko byari bifashe Washington DC ndavuye naciye gato Chinatown ni gisagara nk'abari mu Rwanda bo kwita nko kwa Rubangura bari mu Burundi bakahita $1 mission hari ibikorwa byinshi bitandukanye ivyo bikorwa wabona ko byagabanutse ugiranije n'iminsi itandukanye
ye hanyuma se urebye aho ngaho wanyuze wabonaga nk'abantu bambaye nk'udupfukamunwa bashyiraga intera hagati yabo uko byari bihagaze ni gute
ego ejo bari bafise udupfukamunwa bari bafise mu mabarabara wabona ko bafite udupfukamunwa ariko nk'aho bari imbere ya White House bo urumva ko bari koravuza n'uturirimbo bisigura ko ntibari batandukanye rwose bari bafite indirimbo ariko baravuza biyumviriza ariko indirimbo ziza ziha ubutumwa no kwita ngo ubu Donald Trump yuko bashaka impinduka nuko byari bimeze
yavuze ko wageze aho hafi ya president ya Amerika ukajya na Chinatown ahandi naho wazengurutse naho hafi mu murwa mukuru wa Washington mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye no muri Leta Virginia aho wasanze bitandukanye gute
ejo ni neza na neza ubundi imbere y'ibiro by'itorera Arlington ahari muri Leta Virginia ndabona abantu bariko baraza ahanini bagizwe n'abari mu zabukuru baratandukanye ntibegeranye cyane bari kubinjira barabaha udupapuro mu kanya ngira ngo ndahava ndabizanditsemo kuri utwo dupapuro hariho abantu rero ku ruhande rwanje ndabona nk'abandi berekana ko bashigikiye by'ukuri Joe Biden hariho n'abandi bambaye berekana ko bashigikiye Donald Trump itandukanirizo rihari nuko si benshi nk'ingene bari bari Washington DC ku murwa mukuru kandi na byari capu nakubwira biri ko amajambo asa nk'uko baba bariko bariyerekana byo ngahandi imbere y'itorero rya Arlington ibiro by'itorero rya Arlington muri Virginia nta bihari.
Urakoze cyane Diane.
Yego
mugenzi wacu Diane nini nahazwe avugana na Eugenie Mukankusi mu Banyamerika bavuga uko babonye amatora. Reka tujye mu mujyi wa Atlanta muri Leta ya Georgia iri mu majyepfo y'igihugu ikaba n'imwe muri za leta zihataranirwa cyane. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije Tim Harris Ishimwe uko yabonye itora ryari ryifashe ejo kuwa kabiri.
Muri rusange hano muri mujyi wa Atlanta ntiyemo amatora yagenze neza. Uretse wenda hano hagiye haba ibibazo nk'ibitungurana kuko hari nk'ahantu muri county ya Spaulding bagize ikibazo cya tatu n'uko abakozi bashobora kuba bashyize information zitari zo mu mashini zagomba kwifashishwa mu matora bikiblokana naho amatora agasa nk'aho atangira atinze ariko hari uburyo bahise bukoreshwa mu buryo bwihuse mbese impapuro z'itora zahise zijyanwa mu tundi duce abantu bagomba gutoreramo bityo bakaba arizo bifashishije batora ariko abatoye bagiye basa nk'aho bagiye bafite imyumvire bavuga ati ntabwo bizeye neza ko amajwi yabo azabarurwa. Ibyo kandi byanabaye mu yindi county yitwa Fulton aho rwiyemezamirimo umwe wari wahawe akazi ko gutwara ibikoresho ku maposta cyangwa se ahantu batorera atabashije kugeza ibikoresho aho abantu bagomba gutorera. Ibyo nabyo byatumye ahantu by'ubuzagera kuri 30 abantu batabasha gutorera igihe ndetse bamwe bako bagiye gusuka basubira mu rugo bakazagaruka ku masaha nimugoroba.
Naho se wowe ubwawe cyangwa se n'abantu muturanye uyu mugiye mwatoye mwabonye byifashe bite hari tuze risanzwe?
Njyewe natoye hashize icyumweru ntoye ariko aho nabashije kugera wenda wabonaga hari tuze nkabona abashije kuvugana nabo wabonaga bavuga bati Donald Trump ashobora gutorwa ariko habayeho ko impinduka zibaho nk'uko bisanzwe bigenda amatora Joe Biden akaba ariwe ushobora kuza imbere muri ino state ya Georgia byaba ari uko urubyiruko rwabigizemo uruhare cyane ndetse na komite z'abirabura ubundi mu by'ukuri zisanzwe zititabira amatora cyane muri uyu mwaka zikaba abirabura benshi bakaba baratoye.
Uvuze kuri ayo mahirwe ashobora kuba ahabwa umukandida runaka cyangwa se undi, abantu se mwavuganye wasanze batoye mu by'ukuri bashingiye kuzihe ingingo mu zo abakandida batanze mu gihe biyamamaje?
Abenshi ntabwo wenda bagiye bambwira niba bagiye bakurikiza ibyo abakandida bagiye bavuga biyamamaje, ariko ubona bagenda bareba icyo basanzwe bazi ku bakandida biyamamaje bakavuga ati wenda yewe nkunda ishyaka ry'abademokrati cyangwa se ry'abarepubulika kubera impamvu runaka. Nka Trump we bavuga ko akenshi ari umuperezida utaguma ku ijambo rye, avuga ashobora kuvuga ibintu mu gitondo nimugoroba akaba abihinduye cyangwa se agahakana ko yarabivuze, bityo akabona ko ari umuntu utafata ibyemezo bihamye nk'umuperezida w'igihugu nka Amerika.
Tim Ishimwe, hari amakusanya ibitekerezo n'amaperereza amaze iminsi akorwa hirya no hino mu gihugu yerekanwa no kuri za televiziyo agaragaza abantu bafite impungenge bigaragara ko nta tuze bafite mu gihe biteze ibiva muri aya matora. Aho mu mujyi wa Atlanta icyo kibazo izo mpungenge zirigaragaza?
Hano muri Atlanta ntabwo navuga ko hari ikibazo nk'icyo gihari, ariko mu yandi mateka nka za Texas n'ahandi numvise bafite impungenge cyane cyane ku mazu akorerwamo nk'ubucuruzi, aho bagiye basa nk'aho bakingira imbaho ku birahure kugira ngo bitameneka nk'uko byagiye bigaragara mu myigaragambyo ya panye mu minsi yashize. Hano muri Atlanta urabona hari umutuzo byibuze nk'ahantu ntuye cyangwa se aho nabashije kugera ubonaga batuje, cyane ko ni na state yatoye cyane mu mbere y'igihe biba byitwa tel vote, ku buryo ahantu amatora abiraga ubonaga nta bantu benshi bahari, bityo rero wabonaga hari ahantu rwose hatuje.
Dushimire Tim Harris Ishimwe na Etienne Karekezi. Twibutsa kandi ko Tim Harris Ishimwe ari umunyamakuru wamaze igihe yimenyereza ku Ijwi ry'Amerika mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Reka noneho tujye muri leta ya New York. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye n'umurundikazi Zena Ntiranyibagira uba muri iyo leta, akaba ari n'umunyamabanga uhoraho mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mujyi wa Buffalo.
Muri rusange amatora y'umukuru w'igihugu twebwe ino muri Buffalo New York, kampanye yagenze neza mugabo twarabonye amadeba menshi yabaye hagati y'abakandida babiri, umudemokrate Joe Biden na Donald Trump. Twebwe twari kurikanye cyane mugabo twaratangaye kubona ukuntu Amerika ubundi niyo yigisha demokarasi ibindi bihugu, mugabo turabonye yuko nabo nyine bibagora rimwe na rimwe, ugasanga umukandida umwe ntashobora kureka uwundi ngo avuge asobanure neza imigambi, ugasanga aho kuvuga kumara umwanya bavuga ibyo bazakorera abanyagihugu ahubwo bariko baratakana. Aho hagera aho umuntu umenga wa mwaka mikro kubera ko adashobora kureka uwundi ngo avuge. Mugabo muri rusange byagenze neza, imagine ko ariyo droit d'expression umuntu avuga ibyo yifuza, mugabo birasaba yuko na umuntu nawe ari kuwundi agasobanura akavuga ibyo azakorera abanyagihugu.
Ego none uno munsi ko ari umunsi wa nyuma w'amatora, ubona bayitabiriye ngaho muri Buffalo, abarundi muvugana nabo boba bitabiriye uyu munsi wa nyuma w'amatora, mwebwe namwe murayitabira?
Ego cyane. Aho duherereye zedahemba imbere y'ahantu batorera imbere y'ishure na eglise, abantu benshi niho batorera. Mugabo nabonye yuko uno munsi abantu atari benshi cyane ko haracyari kare, turi saa tanu mu gatondo. Mugabo abarundi benshi tuvugana abenshi baramaze gutora kubera yuko kubera utuzi usanga benshi bitaborohera gutora kuwa kabiri, benshi rero bagiye batora muri weekend bagenda bagatora. Hanyuma icyo nababwira cyo nuko jewe nza gutora ku mugoroba kuko ndindira ko abantu bagabanuka cyane. Mugabo abantu benshi bitavye amatora bayatoye imbere, mugabo kubera rero natwe etat ya New York iri ni setene ta demokratike mbese batora kare, ni leta ya mitsindo n'abademokrate kuva na kera, usanga umenga abantu bavuga ati ngera ntagenda abademokrate barayitsinda. Mugabo aya matora yabaye speciale kubera yuko amasirikonsase yabayemo ibi bya pandemike ya coronavirus, hanyuma ibi bintu by'ama de racisme aho abapolisi barasa abirabure situtwe ni wasi no vyarabaye cyane haba hafi muri Rochester cyane muri Buffalo ho abapolisi bisha abantu babirabure urumva ubunye abirabure bavyitabiye gose hamayo abarundi nabo babasitwaye namo nyene bitabiye amatora
mubona abanyagihugu b'abanyamerika canke abarundi muzi biyumva yuko ijwi ryabo riza kugira ico rimaze muri rusange mu matora y'uyu mwaka
ego cyane ico ni kibazo cyiza ndayere kuko je bandi mwigisha uno munsi mu gatondo muri klase yanje navuge n'abanyeshuri banje ndababwira nti uno munsi mwibagire ko ari umunsi wo kuja gutora abenshi bari enthusiaste baravuga bati ijwi ryacu n'iryo fursa reka tugende gutora kuko amatora aje mu gihe kidasanzwe rero abantu benshi baravuga yuko kubera ibi byabaye byerekanye ukuntu abirabura cyane cyangwa abaminorite usanga bari mu position mabi rwose ugasanga ko iyi pandemi yerekanye ukuntu abantu bakize n'abantu bakenye bibakora ko cyane rwose urumva aya matora rero abantu bagiye gutora bavuga ati ntegerezwa gutora kuko ifo ko haba ikintu gihinduka mu buzima bwanje kese turavuga ngo ntacyo bizohindura ngo haba Trump cyangwa ngo Biden mugawa uravye cyane ukuntu bitwaye nkuko kugwanya ikiza cha corona cyangwa uravye ukuntu ekonomi yagenze urabona yuko ijwi ry'umuntu bizogira kamaro hari ikintu kizohinduka.
Madame Zena, urakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika, turabashimiye.
Urakoze ubusi mwiza cyane.
Tuve muri Amerika twerekeze mu Burundi aho leta imaze gutangaza ko izafungura ikibuga cy'indege kiri mu rwa mukuru w'ubukungu Bujumbura kuva kuri iki cyumweru yanashyizeho ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Umuvugizi wa leta ya Burundi Prosper Ntahogwamiye yabitangarije kuri radio na televiziyo by'igihugu.
Hisunzwe aho ibintu bigeze ubu leta ya Burundi ifashe ingingo zikurikira kuvyerekeye imbibe zo mu kirere. Ikibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye cha Bujumbura kizokugurugwa kuva kuimana igenekerezo rya 8 munyonyo umwaka w'2020. Ariko rero ingingo merekeza ziyo ngingo ifashwe zitegerezwa kubahirizwa nazo ni nkizi zikurikira. Ingenzi zinjira canke zisohoka mu Burundi zitegerezwa kwerekana ko atamugera wa coronavirus zifise mu bipimo byagizwe mu kiringo kitarenga amasaha 72 no kuvuga iminsi 3 imbere yo gufata urugendo. Ingenzi zishitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye cha Bujumbura zitegerezwa gupimwa kandi zigashigwa mu mahoteli aho zizokurikiranwa mu kiringo cy'amasaha 72. Ingenzi yose itegerezwa kwirihira uburyo bwo kwipimisha no kubaho mu hoteli muri ico kiringo. Bishitse hakagira ugwaye ibonekeza mu modoka canke mu ndege aho bari kumwe bose bategerezwa guca bapimwa ubugira kabiri bongere barindira inyishu kugira ngo hari kugwe abo basanze atamugera bafise. Abazosanga nabo bafise uwo mugera bazoca bajanwa ubwo nyene mu kibanza bavurigwamwo cyabigenewe. Umunyamahanga basanze agwaye ategerezwa kwirihira uburyo bwo kwivuza. Ingenzi zitegerezwa gufatisha amahoteli hakiri kare zikoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwashyizweho n'ishyirahamwe Media Box. Ku bijanye n'imbibe zimwe zimwe zo ku isi no mu mazi hariko harashyirwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kugwa nico kiza. Iyugurwa ry'izo mbibe rizoba buke buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ibyo bikoresho bizoba biriko birahera gushigwaho kandi bishobora gukora. Ingingo zizofatwa zizoza ziramenyeshwa igihe kigeze. Leta y'u Burundi iribukije ko guhangana n'ico kiza bibandanya igasaba abo bose vyega kubikurikiranira hafi kugira ngo hagwanywe ukudebukigwa mu kwirinda ico kiza gusigaye kwibonekeza muri no minsi.
Tukiri mu Burundi ikigo Istebu cy'ubushakashatsi mu ibarurisha mibare kirasaba inzego z'igihugu gukangurira abaturage kwandikisha abana bakivuka abakuru bashakana cyangwa bahukana ndetse n'abitaba imana. Umukuru w'icyo kigo aravuga ko ibyo bikorwa bikenewe cyane kugira ngo igenamigambi ry'igihugu rirusheho gutera imbere. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Kuri uyu wa kabiri ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro Istebu catunganije uruganda rw'ukwiga ingene ho kwegeranya ibiharuro mu gisata ndangamuntu mu Burundi Service d'Etat Civil mu Gifaransa. Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye asigura ko kino gisata ico ntango ya byose mu gihugu mu byerekeye ukwegeranya ibiharuro. yemeza kugiza atandanga muntu kidaterwa imbere ataterambere riramani ntwari bere bishoboka kuranguka. Nikolanda yishimiye hari mu kiganiro yahamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Nico gisata kiduha ibiharuro bijanye n'abantu bavuka n'abantu bubakiza n'impfu ziba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nico gisata kiduha ibiharuro bindi byose haba ibiharuro byo kwemera abana cyangwa ibindi biharuro by'abahukana n'ibindi n'ibindi. Numva rero ico gisata uri kuvuga yuko ushaka iterambere gushigikira intwari bereye udafite ibyo biharuro nibaza yuko ari byo ntango kugira ngo dushobore gushigikira koko iterambere rirama n'intwaro ibereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Bwana ndayishimiye arongoye Estebu asanga umuntu atigeze yandikwa mu bitabo ndangamuntu muri kino kinjana agereranywa n'ubutigeze asiga izina. Ahamagarira inzego zose gukangurira abanyagihugu kwijubukira kwandikisha abana bavuka.
Ubu rero nibaza yuko icyokorwa bwa mbere n'icyo guhimiriza umwenegihugu akamenya yuko nimba byaye umwana uwo mwana ategerezwa kwandikwa muri za bitabo ndanga muntu z'igihugu cyacu. Nimba ategerezwa kuja ku ishuri naho nyene bategerezwa kumusaba ati twereke ko wanditswe. Niho rero tutosubira kuvuga yuko aragahomera muntu ko naka yavutse akabaho akazara akarondoka mugabo ubwiye kuraba mu gitabo nahamwe ntumutore bakazoza bakubwira kujya twakuze ba sogokuru batubwira umwaza ati sogokuru wewe uri wo kwande ni wo kwanaka naka wande naka wanaka. Ibyo byose murabona nk'ubu nka twebwe ubu tugezeho nibaza na mwebwe no babaza ngaha murabamenyesha makuru ngo mumbwire sinzi ko ari buza gushika kuri sekuru agira gatanu.
Ikigo Isebo kivuga ko mu rugamba rw'ubuhimiriza imiryango kwandikisha abavuka babirana bapfa n'abahukana no kwerekana akamaro kavyo hategerezwa kuza imbere igisata cy'intwaro gisanzwe kijejwe abantu kuva ku mitumba hagakurikira abajejwe amagara y'abantu ubutungane impunzi n'abahunguka hamwe n'icyo butunzi. Icyo kigo kimenyesha kandi kwitororokanywa gy'ibitigiriye mu bisata bitandukanye zaba za rusansuma z'abantu canke ayandi matohoza kiba ico gicapo c'ukuri c'igihugu. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umuyobozi mukuru ajejwe ivyerekeye ibikorwa ndangamuntu mu bushikanganji bw'intwara yo hagati kugira ngo atubwire urugero ibisabwa n'ikigo Isebu biriko, ariko ntitwamutoye haba kuri telefone yiwe ngendanwa niyo mu biro. Mugabo Burundi buri mu banyeshuri beza ugereranije n'ibindi bihugu vya Afrika muri ico gisata nk'uko ivyigwa bitari bike vy'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya bivyerekana. Mbere n'abasangwa butaka badakunze kwandikisha abana bavuka ingo z'ababirana n'abitaba Imana hari imigambi myinshi yo kubahimiriza yashizweho n'uburyo bwatekanijwe bwo kubyakorera ku buntu. Rero je uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku. Mu mateka habayeho twakeguriwe na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 11 umwaka w'igihumbi 1975 perezida wa Cuba Fidel Castro yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri Angola yari imaze guterwa n'igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na Zaire ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ni ibihugu byari bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateraga inkunga imitwe y'inyeshyamba za UNITA na FNL. Abasirikare ibihumbi bine by'Abanyakuba bashoboye gusubiza inyuma ingabo za Afurika y'Epfo, iza Zaire n'iz'abacanshuro bari baturutse mu Bwongereza, muri Portugal, muri Rhodesia no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Angola imaze kubona ubwigenge yatangiye gushyigikira amashyaka yahataniraga kwigobotora ingoma za gashaka buhake muri Afurika y'Amajyepfo, ZANU muri Zimbabwe, SWAPO muri Namibia na ANC muri Afurika y'Epfo. Ishyaka MPLA ryari ku butegetsi muri Angola rimaze gufata icyemezo cyo kwemerera SWAPO gushyira ibigo bya gisirikare ku butaka bwayo hafi y'umupaka wa Namibia. Afurika y'Epfo yahise igaba ibitero ku birindiro bya SWAPO na MPLA. Afurika y'Epfo yahise itangira gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za UNITA kugira ngo zibonye ingufu zo gutesha amahwemo mu Angola. Mu mwaka w'igihumbi 1976 igihugu cya Cuba cyari gishyigikiye Angola cyari kimaze kugira muri icyo gihugu abasirikare 36,000. Mu mwaka w'igihumbi 1979 Afurika y'Epfo yari ifite abasirikare bagera ku 60,000 muri Angola hiyongereyemo abaturukaga muri leta zunze ubumwe za Amerika ingabo za Cuba zagumye muri Angola kugeza mu mwaka w'1988 igihe Afrika y'Epfo na Cuba bashyiraga umukono ku masezerano yo gukura ingabo muri Angola no kwemerera Namibia kuntu bwigenge ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1990.
Urakoze Veniste Nshimiyimana, reka nshimira n'abandi bagenzi bacu batugejejeho amakuru yo hirya no hino. Aho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere, cyane cyane muri isanga iri mu kanya. Aya makuru yegeranijwe na Mukubiri ya Baro, mwagezwagaho nanjye.